imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutse mugenzi wacu arabisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
urakoze Fidel turahera hamwe leta z'umwe za Amerika Amerika jo ku munsi wa kabiri yarafatiye ibihano bishasha bamwe mu bategetsi ba Irani barenga 10 hamwe n'amashira hamwe bagirizwa guhungabanya bikomeye agateka kazi na muntu bibihano bitumbereye abahoteye abari mu myirekano abahoteye abatavuga rumwe na leta hamwe n'amabohero arimwo abanyororo baborezwa igufa haruhandi ya Irani ubushikiranganje kwikigega bwarashize kandi abategetsi ba Siria batari bake ku rugo rutonde rwirabura nabo bagirizwa guhohotera abanyepolitike hamwe no gukoresha ubumara bwa gaze mu bitero bagaba ku banyagihugu uwundi yahanywe n'umukuru w'iperereza ry'igisirikare cya Uganda iperereza rongoye riregwa kuba ryarakubaguye bikomeye abantu ryafashe nibahura ubwenegihugu bwabo hamwe n'imyemerere yabo ya politike ibi bihano bifashwe imbere y'inama kuri demokarasi igiye kubera ha muri Amerika muri yindwi Muri Amerika kandi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarabwiye mugenzi we w'u Burusiya Vladimir Putin ko Amerika hamwe n'ibihugu bya Buraya bicuditse batewe impungenge bikomeye ku bwinshi bw'abasirikare b'u Burusiya bari ku rubibe na Ukraine hari mu nama abo bategetsi bagiranye ejo bakoresheje ubuhinga bwa video Presidency ya Amerika White House yavuze kandi ko batazohengeshanya gufata ibihano ruhasha mu by'ubutunzi mu gihe Burusiya gotera Ukraine Presidency ya Amerika yavuze kandi ko abo bategetsi baganiriye bemeranya ku isi ikeneye umutekano n'amahoro hatibagiwe no kuvuga ku bitero mu buhinga bwa none biva mu Burusiya bitegwa aha muri Amerika abategetsi ba Amerika bakeka ko Ukraine ishobora kuzoterwa mu ntango za 2022 Ibiganiro byo kunagura amasezerano ya nikleere amakungu yumvikanye na Iran mu 2015 birasubira gutangura ejo ku munsi wa kane urongoye intumwa za Iran muri ibyo biganiro yabashikirije ejo ku munsi wa kabiri mu rugendo arimwo i Moscow mu Burusiya ibiganiro byari byasubiye gutangura ku itariki ya 29 z'ukwezi kw'11 inyuma y'amezi 5 byarahagaze ariko ba diplomate baremeranije ku munsi wa gatanu kuja mu buruhuko kugira intumwa zisubire kubonana n'ibihugu byabatumye mu Faransa ukekwa kuba ari we yishe umumenyeshamakuru yamuka muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi yarafatiwe ku kibuga cy'indege Charles de Gaulle hanze y'umugwa mukuru Paris ejo ku munsi wa kabiri aya makuru yatanzwe n'ubutungane igipolisi hamwe n'abakorera kuri ico kibuga c'indege Khashoggi yaba muri Amerika yishwa ciwe ibihimba by'umubiri muri konsira ya Arabia Saudite Istanbul wafashwe azwi ku izina rya Khaled Aed al-Utaibi yahoze mu bacungera umutekano ku kirimba cy'umwami wa Arabia Saudite nk'uko amakuru ava mu gipolisi cy'u Bufaransa abivuga abategetsi b'u Bufaransa bavuga ko akiri kare kwemeza nimba agiye guca arungikwa vuba muri Turukiya mu gisata cy'impunzi umukuru w'igisata cya onikijejwe impunzi Filippo Grandi aragabisha ko ashobora kuboneka impunzi nyinshi zihungira hagati mu gihugu no hanze ya Afghanistan mu gihe ico gihugu kitofashwa mu by'ubutunzi Grandi avuga ko ivyo bishobora kutaba mu gihe amakungu yokora yihuta mu gufasha kugira ubutunzi bwa Afghanistan busubire kunagurwa kandi n'imfashanyo z'amafaranga zisubire kwinjira mu gihugu avuga ko ubutunzi bw'igihugu bwasubiye hasi cyane kuva aba Talibani bagarukiye ku butegetsi amakungu agaca abukura ko amaboko
Urakoze Aloyisi Bigirimana kudushikiriza ayo makuru. Abanyororo barenga 38 baraguye mu muriro wadutse mu ijoro ryo ku munsi wa mbere uca ari kuwa kabiri mu ibohero rikuru rya Gitega riri ku ngwa mukuru wa politike y'u Burundi.
Kuri abo bantu 15 bari bapfunzwe, 38 bose bitabye Imana, 12 bitabye Imana kubera kubura impemu biboneka ariko bagundana bakaba bene basohoka.
Uyo ni Vice President w'u Burundi Prosper Bazombanza. Mu Rwanda hari abanyagihugu bo muri sektori zitandukanye zo mu karere ka Bugesera basaba kubugururira amavuriro yagenewe kubafasha kubonera ubuvuzi hafi batabanje gukora ingendo ndende. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ejo kuwa kane azogira inama yerekeye demokrasi izohuza abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo ku isi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi umuriro waradutse mu ijoro ryo kuwa mbere buca ari kuwa kabiri mu ibohero rikuru rya Gitega riri ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Abarongoye iryo bohero bemeza ko bataramenya icateye uwo muriro. Ibindi kuri inkuru na Pierre Claver niyo nkuru.
Amakuru nyambere yuko ibohero rikuru rya Gitega ryahiye ryatanzwe na bamwe mu banyororo babwiye Ijwi rya Amerika ku muriro wadutse kuva nk'isaha 10 mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kabiri. Bamwe mu banyororo batangarije Ijwi rya Amerika ku iryo bohero rigizwe n'ibice birenga 5 byose ryahiye kiretse ku ruhande rw'abakenyezi. Umwe muri bo yagize ati nta kintu na kimwe twasohoye, impuzu, ibyo kurya, ibyo kwifuka, imatera n'ibindi byahiye. Hakiyongera ko rero abantu benshi bapfuye. Icegera c'umukuru w'igihugu yagiye kubagarukira ko yajanye n'abashikiranganje 4 w'ubutungane w'amagara y'abantu w'intwaro yo hagati mu gihugu n'uwo gushigikirana. Icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yabwiye abamenyeshamakuru igitigiri c'abahasize ubuzima.
Kuri abo bantu 15 bari bapfunzwe, 38 bose bitabye Imana, 12 bitabye Imana kubera kubura impemu biboneka ariko bagundana bakaba bene basohoka, hanyuma 26 nabo bapfuye kubera ubushe bukomeye cyane bwose, ama kandi 69 bakomeretse cyane. Muri abo rero 34 bari ngaha ku bitaro bikuru by'Igitega baciye baza kuvurirwaho.
Nawo biruko amakuru ava mu bitaro bikuru by'intara ya Gitega akemezwa n'abakozi b'ishyirahamwe Croix Rouge ritabara imbabare ryagiye gutabara abanyororo, avuga ko abahasize ubuzima barenga 50 kandi ko ico gitegiri gishobora kurenga cane kubera abakomeretse ari benshi hamwe n'ababuriwe irengero. Ico bikoze Bazombanza yavuze n'ico amatohoza ya mbere yerekanye ko cateye uwo muriro leta icayemera kuvuza abakomeretse no gushingura n'iteka abitavye Imana.
Sida nta n'ikindi cavuye ko mu matohoza itakurikiranwa, biragaragara yuko vyavuye kwitwatu tume twita installation anarchique bagenda barakwegma jana kasingi wewe ndacana hirya no hino kuba ashaka izo telefone cabiyo dutara hirya no hino ama n'inzu mane zari zizavuba cane ama rero co gisita keza kiyaduka hacaduka harasha cane gose hatakombera. Nubwo byashyize mu ijoro twakengurutse kuko uravye abantu 15 babugane ngaho bintu bitazi ikijoro gitumbuka tega zikaba izo mwumvise hariho umwanya wo gukengurutsa umukama kuko byashobora kuba bigusumba.
Aha bamwe mu banyororo bemereye Ijwi rya Amerika kugutabara kwatevye kuko haheze amasaha arenga 2 ataka imodokari kizimya umuriro bita kizimya mwoto kirahashika. Kuri uyu wa mbere umunsi umwe imbere yuko iryo bohero risha muri sentare ya Gitega iri hafi y'iryo bohero ku mugwa mukuru wa politike, hari habaye ubusuma bw'amadosi arenga 1000 harimwo n'ay'abanyororo. Umushikiranganje w'ubutungane Domina Banyankimbona yari yavuze ko ubwo busuma buteye amakenga kandi ko amatohoza yatanguye kugira ngo ukuri kuja habona. Umwe mu banyororo barokotse yatwiganiye ko n'igice kibikwamo amadosiye hamwe n'ibitabo byanditsemo abafunzwe mu ibohero rya Gitega cahiye. Maitre Janvier Bigirimana atwara ishirahamwe ryigenga Turno La Page akaba no mu runani rw'abashingwamanza Kavib yabwiye Ijwi rya Amerika ko ivyo bintu bibiri bishobora kuba bifitaniye isano. Uwari no mu baharanira agateka k'abafunzwe abona ko hakwiye kuba amatohoza yihuta yigenga
mugabo ukuntu vyabereye mu kibanza kimwe ni kuvuga ku mugwa mukuru wa politike bikaba ari ibintu byose bijanye n'ubutungane nubwo iyo sentara atari yo isanzwe yiga amadosiye kumbure yose y'abanyororo ntawo reka kugira amakenga yuko nayo madosiye ashobora kuba afitaniye isano nimba kumbure hatarimwo ivyabaye kugira ngo bihuvye kumbura amatohoza yoba kubindi kuba bahiye bagatokombera atagitabara vyerekana yuko hari hagahaze mu bijanye n'ingene amabohero y'u Burundi acungire bushanki yubatswe
iri bohero ni naryo rifungiwemo bamwe mu bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi mu mwaka w'2015 baheruka gukatirwa gufungwa imyaka irenga 20 ubuyobozi bukuru bw'ibohero rikuru rya Gitega ryahiye bumenyesha ko ryarimo abanyororo barenga 1530 gushika uyu munsi abaharanira agateka k'abanyororo bemeza ko ubwo bwinshi burenze urugero kuko iryo bohero ryubatswe mu mwaka w'igihumbi yari rifise ubushobozi bwo kwakira abantu bafunzwe batarenga 400 Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze Pierre Claver
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mu Rwanda hari abanyagihugu bo muri sectors zitandukanye zo mu karere ka Bugesera basaba kubugururira amavuriro yaragenewe kubafasha kubonera ubuvuzi hafi batabanje gukora ingendo ndende abavuganye n'Ijwi rya Amerika baremeza ko kuba amavuriro bakoresha yarugaye imiryango byabagize ko ingaruka zikomeye kurushiriza nido nido kuri inkuru na Eric Bagire ubusa
ubwo radio Ijwi rya Amerika yageraga mu mirenge ya Rweru na Gashora mu tugari twa Nemba na Kabuye yo mu karere ka Bugesera yahasanze amavuriro y'ibanze cyangwa poste de santé yubatswe mu rwego rwo korohereza abayaturiye bakabonera ubuvuzi hafi yabo igihabanye n'ibyo ayo mavuriro ubu yafunze imiryango uyu mubyeyi Ijwi rya Amerika yamusanze mu kagari ka Nemba hafi y'umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi aturiye ivuriro ryo mu kagari ka Nemba ariko kubera naryo ryafunze imiryango biramusaba gukora urugendo ajya gushaka ubuvuzi kubera nta bwisungane umuryango wose wabashije kubona uyu muryango wabuza yucira nayumira
ubu nyine njyaho ndarembye cyane ariko nyine nta mituweli mfite bitewe na rino zuba twarahinze turihinga bashyize mu rwiciro ntakwiriye rwa gatatu rwamezeho mfite ikibazo rwose cyo kuvuba umeze nabi ubwo nandimo kubana wenda ndamutse ntapfuye nashakisha ukuntu nguzaguza nashakisha nkareba ukuntu natanga mituweli
uyu mubyeyi uvugana agahinda kavanze n'intege nkeya akavuga ko muri ibi bihivuriro ry'abafashaga rifunze uyu mubyeyi yafashwe n'ibise mu gicuku biba ari ibindi bindi
ninjoro nyine wenda ufashwe ninda kiba ari ikintu noneho kiba kigoranye gikomeye kujya kubyutsa umuntu ngo akujyane nzangwa ubwo nyine biba ari ibintu bikomeye bidafite ibihumbi bitatu ntabwo wajya kubyutsa umuntu risasa barakoresha n'imisozi abarurira nawe nta nyungu bafitemo
z'abaturage gusa basanzwe bavuga ko kubona ubuvuzi bwa hafi bikibabereye ihurizo rikomeye ahubwo n'abajyanama b'ubuzima ubutegetsi bw'abashyiriyeho nabo ubwabo barabishimangira uyu ni umujyanama w'ubuzima mu murenge wa Rweru mu kagari ka Nemba hamwe muhaboneka ivuriro ry'ibanze rifunze
biratubangamiye none se umubyeyi nafashwe n'igise ni ugushaka moto haba ninjoro twivuriza hari ku Rweru byibuze ninjoro ni ibihumbi bitatu kuri moto nk'ubu ngubu malariya cyakora cyohoho umujyanama w'ubuzima aravura agufatira tederi yabona positive akagura kwa ritembe
muri ibi bihahubatse amavuriro yibanze mu mugambi wo gufasha abayaturiye kubonera ubuvuzi hafi bitabasabye gukora ingendo abajyanama b'ubuzima nabo igihe babaye ngombwa ko bajya muri gahunda zo gukangurira abaturage ubuvuzi bw'ibanze baburaho kwikinga
nko gutanga ibyo binini muri kampanye y'inzoka kwagiye kubitanga hariya dukorera hanze kubera yuko agize gutehafunze tubabaje semeze bitatubaza mudugudu mufunguzo bazura muse ku murenge ariko nk'ubwo ngubwo byagenze gutyo dukora nka site hariya cyangwa tugakorera hano mu mudugudu tukajya nk'ahantu mu giti tugahamagara ababyeyi bakaza tugakorera abana
munsi y'igiti
ibiraho nyine kubera ko tudafite aho dukorera nyine kwa muganga hadahamye.
Ijwi rya Amerika rimaze kumva no kwitegereza iby'iki kibazo ryahamagaye bwana Richard Mutabazi meya w'akarere ka Bugesera ariko niyitabye mu nshuro zose twamuhamagaye ku murongo wa telefone y'ingendanwa. Meya Mutabazi yadusabye kumwoherereza ubutumwa bugufi ariko ntacyo yasubije kubazo twifuzaga kumubaza kuri aya mavuriro. Ku ruhande rw'umurenge wa Rwerubo bemerejwe rya Amerika ko ikibazo cyo kutagira ubuvuzi bw'ibanze bwegereye abaturage inemba bakizi kandi ko gishobora gukemuka mu bihe bya vuba. Bwana Gaspar Gasirabo n'umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Rweru
akoreraga uwigenga umuganda wigenga agahiye serivisi abaturage kugira ngo boye kwirwa bajya kuri centre de santé mu minsi ishize rero yarasezeye ko hari gushaka undi wamusimbura.
Murateganya ko ikibazo gishobora kuzaba cyakemutse ryari?
Kurundi ruhande rubandaho bagakomeza kugaragaza ko banyotewe no kubona ubuvuzi bubegereye.
Turibuza ko badukingura ivyo n'ukuri nkangira urugero rwaye n'umugongo n'iki wajya bakaguca ibihumbi bibiri ariko ukabifatira hano hafi ariko baye nk'ubuvugizi baduha kandi kavuriro kadufasha kuko nk'ubuzima bwaha buragoye amazi n'ukugure buri kimwe cyose kandi aho tugera dupagasa n'ukuri.
Icyifuzo rero dufite nuko badukingurira tukajya twivuriza hafi ikina nanone bakareba uburyo mitiwere bajya badutunini tugaragara ku mwaka urashize kandi uko turemye amanama tukabwira abayobozi mudukwere ubuvugizi mudushakire bakatubwira yego biraza ariko twarategereje nyine nuko twarakinye.
Gahunda ya Leta y'u Rwanda ni ukwegereza umuturage ibikorwa remezo hafi hashoboka. Amakuru twakuye ahubatse aya mavuriro aravuga ko yakoreshwaga n'abikorera ku giti cy'abari ku nyubako atari izabo na cyane ko ari inyubako zubatswe ku nkunga y'ubudehe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda. Ijisho ry'umunyamakuru ryabonye ko bitewe n'igihe izi nyubako zimaze zidakorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi bw'ibanze zatangiye kwangirika nk'ubwiherero bwazo hari aho biboneka ko inzugi zagiye zibaduka. Ijwi rya Amerika Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Tugushimire Eric. Mu Burundi umugambi utavuga rumwe na Leta SNL uvuga ko abanywanyi babo barenga amajana abiri bahagaritswe barapfungwa kuva hagiyeho Leta nshasha ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Eroje buri kaneza niyo nkuru dufitiye ari Nairobi muri Kenya.
Mu kiganiro cyihariye n'ijwi rya Amerika Gatondo rwasa yemeza ko urwego rwa politiki mu Burundi rwugaye amenyesha ko abatware nka bose kuva mu mazone ugaca mu makomine intara n'ubushikanganje butandukanye hatibagiwe ibindi bisata bya Leta baturuka mu mugambwe umwe gusa ari wo CNDD-FDD uri ku butegetsi. Abazwa no kubona ingingo zose zifatwa atawunda gishwe inama atari CNDD-FDD gusa. Rwasa yemeza ko hatari hake mu gihugu umugambwe wiwe uburabuzwa n'abajejwe intwaro babuza gukora rwa wemerewe n'amategeko. Ikimutangaza kurusha n'ukuntu atanga ingo n'imwe yisungwa kandi atansigura zitangwa yose nere ibujijwe bikorwa. Umukuru mugambwe Senere yemeza ko kuva mu kwa gatandatu 2020 abanywanyi biwe barenga amajana abiri bahagaritswe yatamvo abarenga 20 baburirwa irengero hatavuzwe aborezwa igufa. Agatondwa
kuva amatora ya 2020 arangiye agakomye kose birukanka gufata abasenere birukanka gufata abahoze mu gisirikare cya Leta hari abarenga amajana abiri bamaze gufatwa kuva muri icyo gihe atamitahe hari abarenga 20 bamaze guhasiga ubuzima n'ababuze birengero mugabe kibabaje no kumenga hari abantu barengeye amategeko ugasanga abantu barafashwe baragiye bajanye muri documentation barahondaguye abantu no kumugara bakavayo bamugaye rimwe na rimwe kuvyagirije bitagira ifatiro urashaka kwagiriza nk'umuntu afite imyaka 60 watonze ibigwanisho ntavyo mufatanye bakora n'abarobera warobera ntushaka kuvuga ngo bari hehe ni bande ni ngendo yo kugira ngo umugambwe CNDD-FDD ubeho wonyene.
Rwatasigura ko ibitigiri bishobora kuba ari bike kuko kubwiwe hari raporo zitari nkataronka mugabe avuga ko imirwi ya mutoteza yayize kuva kera
arabikora ni babandi nyene nabajejwe iperereza hirya no hino no rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ni igipolisi mugabo ugasanga kenshi abantu baje kwagirizwa ibintu mu mugambwe se netwe tutarimo umugambwe se netwe bwe nta vyintambara turimo mugabo abantu bose kumva babagiriza ngo biroberi ngo imigwingo y'abagwanyi ngo ibiki nibiki hari nk'abafashwe bafatwa kubera ko baregeranya intererano y'umugambwe ko twaravuze ko dushaka kubaka ingoro y'umugambwe ni kintu gisanzwe mugabo abantu ngo bari kubatoza amafaranga ngo y'abagwanyi
mu bushiganganje bw'intwara yo hagati n'umutekano bujejwe imigambwe bavuga ko aya makuru batarayumva Ijwi rya Amerika ryanashatse kumenya ikindi migambwe bivuga ko byagera ihuriro ry'imigambwe mu Burundi. Felicien de Burundi yirongoye yatubwiye ko ibi bishyikirizwa n'umukuru w'umugambwe Senera guhuguza.
Mera nk'utangaye gatoya. Ihuriro ry'imigambwe ndongoye twebwe ibibazo nk'ibyo ntibinavugwa. Ubu turi ku kivi. Abo bantu abatotezi wabafatwa ni bande ko bataza kubivugira mu ihuriro ry'imigambwe. Nibaza ko boza tugafasha tukabwira iyo leta bavuga bati bafatwa na leta chanke kona leta iyo leta tukayibwira urumva rero twebwe ngahavira tutangaza gose yateye akagere urunani nibaza kubona yuko umugambwe wiwe udaseruka mwihoro y'imigambwe ati rero ngume ndondera uko no uvuga ngume nerekana komba
ariko amashira hamwe nka IDH be akora amatohoza ku Burundi rase cyahuriza ko na rwasa kahana tezaki yana mushakashatsi mukuru muri IDH
les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés donc on retrouve par exemple des habitants de certaines régions
yibasirwa kurusha n'abantu bikekwa gukorana n'imirwi y'abagwanyi aha nk'akarorero harimo abanyagihugu bo mu duce dufatwa nk'utubamo abagwanyi ubutegetsi nko muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi ariko hari n'abanywanyi imigambwe nka Senere akenshi bahagarikwa atamategeko akurikijwe ibitero hamwe na hamwe byacitse urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bongere bakubagure abikekwa ku bagwanyi
emprisonner et torturer leurs opposants présumés
mu mezi ukwezi kw'icyenda mu nama y'akuriho na leta i New York Prezida Evariste Ndayishimiye yabeshuje byinshi mu by'inzego ziwe zagirizwa yemeza ko n'imigambwe yose ihabwa ijambo mu ngingo zifatwa rwasa bavuga ko avyumva nk'umugani
hari naho rero bice binyurana nimba bavuga yuko ibyo bakora baba babyumvikanye n'imigambwe byogenda gute ngo usubire wagirize umugambwe ucanyuriya ko uri mu nzira yo guhungabanya umutekano witwaje ibigwanisho mbega abantu bo babajishwe inama n'ingingo hanyuma bakiyumvira kugwana erega kugwana si umunezero kugwana ni kwiyahura barakwiye kwikibuga nimba biyumvira ko abantu bashobora kuja mu ntambara nibakosore ivyo byotuma abantu baja mu ntambara ikebuke impera n'imperuka iki gihugu n'icy'abarundi bose ntibizokwama mwene uko abarundi hazogira igihe bavwatoya
mugambwe sa nerufusama muka mwene sa ndefdede ko bavyawe n'umuhari w'urwanira mu ishamba ari wo parpe hutu FNL uburongoye yahoze ari umukuru w'abarwanya ubutegetsi bafashe ibirwanisho yatsinzwe mu matora y'umwaka uheze nk'uko byatangajwe n'umurwiseni utunganya amatora yaronse amajwi ngirinane n'uduce 18 ku ijana mu gihe wo bahiganwa ubu ari president Evariste Ndayishimiye yaronse 38 n'ibice 70 ku ijana nawo sentare yubahize bwizwa nshingiro atakuri yamuhaye agatorwa sa n'ubu aracemeza ko mu 2020 yebwe ingoma eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
radio ijwi rya Amerika i Washington DC umwanya w'ikiganiro Amerika nakivuga ku byaranze Amerika muri kaise no mu bihe tugezemmo mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirinde
Naramutse neza ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 12 mu 1953 president wa leta zunze ubumwe za Amerika Dwight David Eisenhower yagejeje ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye ijambo ryamenyekanye cyane ku izina rya Atoms for Peace yasobanuriye isi yose bwa mbere na mbere ko ingufu za nucléaire zishobora gukoreshwa mu buzima bwa gisivili ni ukuvuga mu rwego rw'amahoro Turarebera hamwe muri make cyane ingaruka n'inkurikizi z'iryo jambo. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu 1953 hariho intwaro kirimbuzi bombe atomike mu Gifaransa 1300 zari mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete z'icyo gihe. Hari hashize imyaka 8 Amerika ivumbuye bwa mbere na mbere kandi ikoresheje bombe atomike nabwo bwa mbere na mbere ubwo yazirasaga ku mijyi ya Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani. President Eisenhower wari warabaye generali w'inyenyeri 5 mu gisirikare cy'Amerika kugera mu 1948 yarazi neza amabi ya bomba atomiki. Mwijambo rye mu muryango w'abibumbye yaravuze ati,
I feel impelled to speak today in a language that
ni ngombwa kuvuga ku kintu gishyashya. Nkanjye wamaze imyaka myinshi mu mwuga wa gisirikare sinakagombye kukivugaho. Icyo kintu gishya ni intambara y'intwaro kirimo. President Eisenhower yasobanuye uko amahanga yari yaratangiye kurushanwa gukora intwaro za kirimbuzi n'ububi bwazo. Yatanze ibitekerezo bibiri, kimwe cyo gushyiraho urwego mpuzamahanga rwo kubigenzura, rwaje kuvuka koko mu 1957 rwitwa Agence Internationale de l'Energie Atomique, AIEA mu Gifaransa, n'icyo gusangiza isi yose ubuhanga Amerika yari ifite bwa nucléaire mu rwego rw'amahoro aho kubukoresha mu rwego rwo kurimbura imbaga. Yatanze ingero zimwe na zimwe nko kububyaza amashanyarazi, kubukoresha mu buganga no mu buhinzi. President Eisenhower yashoje ijambo rye agira ati,
The United States pledges before you and therefore before the world.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahiriye imbere yanyu n'imbere y'isi yose ko ifite ubushake ndakuka bwo gutanga umusanzu wo kurandura ubwoba buterwa n'intwaro kirimbuzi no kwitanga n'umutima wayo wose n'ubwenge bwayo bwose kugira ngo ubuhanga bw'igitangaza bwo kuvumbura bugirire akamaro ubuzima aho kuba intwaro. Ijwi ry'Amerika. Imigambi ya President Eisenhower yatanze uwuhe murage? Abahanga bemeza ko bitahagaritse isiganwa ryo gukora intwaro kirimbuzi, ahubwo hamwe na hamwe ndetse ari na Amerika ibifitemo uruhare. Dufate ingero ebyiri. Ku rubuga rw'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'amateka ya siyanse cyitwa Science History Institute, gishamikiye kuri kaminuza ya Pennsylvania mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turahasanga ko Amerika yanze gusangira ubuhanga bwayo n'ibihugu itari ifitiye icyizere, nyamara n'ibyo yizeye byarayitatiye. Ubuhinde nicyo gihugu cya mbere Amerika yahaye ku buhanga bwayo mu 1955 inigisha abanyabwenge b'Abahinde kubukoresha. Hashize imyaka 19, ku itariki ya 18 y'ukwa gatanu 1974, Ubuhinde bwaturikije bomba atomika yabwo ya mbere na mbere bwikoreye. Naho ku rubuga history.com rwazobereye mu by'amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turahasanga ko Amerika ariyo yashingiye na Irani fondation ya gahunda yayo ya nucléaire. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye ubumenyi Irani hagati y'umwaka w'1957 n'uw'1979. Icyo gihe hari ku butegetsi bw'umwami w'abami Mohamed Reza Pahlavi wari inshuti magara ya Amerika. Ubufatanye bwa Amerika na Irani mu bya nucléaire bwahagaze mu 1979 Mohamed Reza Pahlavi amaze guhirikwa ku butegetsi. Aho kugira ngo Irani ikomeze ikoresha ubuhanga bwa nucléaire mu rwego rw'amahoro, yatangiye kubukoresha mu rwego rwa gisirikare, none na n'ubu ihanganye n'ibihugu by'ibikomerezwa. Nubwo bimeze gutya bwose ariko, imigambi ya President Eisenhower yagize n'akamaro kanini cyane mu buzima bwa gisivili. Yabyaye AIEA mu 1957 n'amasezerano mpuzamahanga ya mbere abuza gukora intwaro kirimbuzi mu 1968. Ubu kandi koko n'ibihugu byinshi ku isi nk'uko mubizi bikoresha ubuhanga bwa nucléaire mu buvuzi, mu buhinzi, mu mashanyarazi no mu zindi nzego zitandukanye z'ubuzima bwa gisivili. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha, aha niyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwahisemo gukurikirana radiyo yanyu Ijwi rya Amerika. Tubifuriza umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
Radiyo nziza y'icyitegererezo, Ijwi rya Amerika. radio yanje, radio yawe.